Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. U Burundi buheruka gusozera urugendo rw'iminsi 45 k'urumuri rw'amahoro rwari rumaze iminsi ruzunguruka amakomino yose agize ico gihugu. Ku munsi wayo wa nyuma, Perezida w'u Burundi yahaye ubutumwa abatandukanye bakora ivyegeranyo ku Burundi, muri bo harimwo abakorana na ONU.
Aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi bishyamwe impuza makungoni ku Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buhanira agatya kazi na muntu.
Ni president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hayari mu ntara ya Makamba hahabereye ibirori byo gusoza rugendo rw'urumuri rw'amahoro. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muyijya nino ku isi. Abatunganya amatora muri Republika Demokarasi ya Kongo baracaharura ivyayavuyemwo, naho ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika na Somalia zishe umukomanda akomeye umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab twayite bateguriye mu intambara ya Israel na Hamas. Amakungu hakomeje gukumira Amerika kubera gushigikira ibikorwa by'igisirikare cha Israel. Idonido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi z'ijwi rya Amerika. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Somalia zishe umukomanda akomeye umutwe w'iterabwoba Al-Shabab. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Igitero cyahitanye Maalim Ayman cyabaye ku cyumweru gishize hafi y'umujyi wa Jilib mu majyepfo y'igihugu, ariko Leta yaraye ibitangaje mu gicuku mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu. AFRICOM, ishami ry'ingabo za Amerika rishinzwe Afrika, nayo yatangaje ko yivuganye Ayman mu gitero cy'indege y'intambara kandi ko nta musiviri wakiguyemo. Leta ya Somalia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baregaga Ayman gutegura no kuyobora ibitero by'iterabwoba byinshi muri Somalia no muri Kenya, by'umwihariko igitero ku kibuga cy'indege cya Manda Bay cy'ingabo za Kenya ku itariki ya gatanu y'ukwa mbere 2020, cyahitanye Abanyamerika batatu barimo umusirikare umwe, gikomerekeramo abandi Banyamerika batatu barimo abasirikare babiri. Icyo gihe Al-Shabab yatangaje ko ariyo yakigabye. Amerika ikoresha ikibuga cya Manda Bay mu bikorwa byayo bya gisirikare byo guha ingabo zo mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba imyitozo yo kurwanya iterabwoba. Amerika yari yaragennye igihembo cy'amadolari miliyoni 10 ku muntu wese wari gutanga amakuru yari gutuma Maalim Ayman atabwa muri yombi aho yari kuba ari hose ku isi.
Amakuru yacu yiganino ku isi tubabandaniriza mu by'intambara y'Uburusiya na Ukraine hamwe na Israel. Turatangura ku ruhande rwa Ukraine n'Uburusiya. Umurwa mukuru wa Ukraine Kiev wagabwe ko ibitero na drone z'Uburusiya mu gitondo cyo kuruno wa gatanu ejo ni mukankusi.
Ukraine yavuze ko yahanuye drone 24 muri 28 z'Uburusiya zakorewe muri Irani zerekezaga i Kiev. Meya Vitali Klitschko n'abandi bayobozi batangaje ibitero mu bice bituwe bitandukanye by'umujyi. Klitschko yongeyeho ko drone yakubise inyubako hibamo abantu benshi mu ntara ya Solomianski bigateza inkongi y'umuriro. Iyi nyubako iri mu birometero 100 uvuye ku bitaro by'ababyeyi nk'uko ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters bibitangaza. Izindi nyubako nazo z'amacumbi zangiritse no mu bindi bice by'umujyi. Mu gitondo cy'ejo kuwa kane, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yavuze ko hari ibimenyetso ko imyiteguro n'ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya birimo kugenza amaguru make. Zelensky mu ijambo yavuze mu ijoro ry'ejo kuri video yaragize ati, tuzakomeza gushyigikira uko kugenda buhoro kwabo.
Ejo ni mukankusi ku ruhande rwa Israel na Hamas, naho mu gihe akanama ka ONU kajeje umutekano ku isi kongeye kudindiza itero ku ngingo yo kurungika izindi mfashanyo muri Gaza. Amakungu ariko arakumira bukebuke president wa Amerika Joe Biden ni kubera gushigikira ibikorwa bya gisirikare muri Israel. Ejo ni mukankusi turacari kumwe.
Abantu babarirwa mu 2020 barishwe mu ntara ya Gaza kuva Israel itangiye gutera amabombe mu byumweru 10 bishize nk'uko abategetsi b'Abanyepalestina babivuga. Nyuma y'iminsi y'imishyikirano idahagarara yo kwirinda ko Amerika yakoresha ijwi ryayo veto, akanama ka ONU gashinzwe umutekano kuri uyu wa gatanu byitezwe ko gatora umwanzuro wo kohereza imfashanyo mu ntara ya Gaza. Israel ntishyigikiye ibyari bikubiye mu mwanzuro ku ikubitiro bihamagarira ONU gukurikirana ibikorwa byo kugenzura amakamyo atwara imfashanyo no guhita bahagarika imirwano. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas Greenfield yagaragaje ko ashyigikiye inyandiko y'umwanzuro uri hubu. Agira ati:
It's a resolution that will bring humanitarian assistance to those in need. It will support
umwanzuro uzageza inkunga y'ubutabazi kubayikeneye bose. Uzashyigikira icy'ibanze kuri Misiri ko dushyiraho uburyo bwo gufasha gutanga imfashanyo y'ubutabazi.
On the ground that will support humanitarian assistance.
Mu gihe Israel ikomeje operasiyo zayo ku butaka, kuba Perezida Joe Biden nta bushake afite bwo guhamagarira ihagarikwa ry'imirwano byangije umubano n'imiryango y'abayisilamu b'Abanyamerika bateguye ubukangurambaga bise Abandon Biden, umuntu acishirije bisobanuye the nyuma ya Biden. Jailani Hussein wateguye uwo mugambi agira ati:
We are announcing that President Biden has lost.
Turemeza ko Perezida Biden azatsindwa itora ryo mu 2024. Ntabwo tubuze ingufu nk'abayisilamu b'Abanyamerika. Dufite ingufu. Icyo tudafite gusa ni amafaranga, ariko dufite amajwi nyakuri.
John Kirby ushinzwe umutekano w'igihugu yemera ko hari uburakari.
Absolutely listening and trying to get
duteze amatwi rwose kandi turagerageza gusobanukirwa kurushaho n'ibyo bintu byose bitandukanye. Mu kuvuga ibyo, nta gihugu kigomba kubaho kibangamiwe nk'uko Hamas ihangayikishije Israel. Nta gihugu cyakagombye kubaho muri ubwo buryo biturutse ku muturanyi.
Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru hagezweho ijyanye no ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere kuri no nkuru yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ivunaguye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba Republika ya Demokarasi ya Kongo kuzokwitondera iharurwa ry'ivyavuye mu matora kugira ngo azorangwemwo umuco. Ubusabe bwa Amerika buje nyuma y'umunsi umwe umurwujeje gutunganya amatora muri Kongo Seni wongeye abatashoboye gutora ejo kwa kane uwundi munsi kugira ngo batore. Matthew Miller avugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu. Yagize ati: Amerika yongeye gusaba umuco mu ntambwe zose z'amatora ya Kongo. Ntituzohiga imanga kwerekana utunenge twose tuzobona ko twoba tuje gusubiza inyuma demokarasi ya Kongo, kandi tukatunyuranije n'ishaka ry'abanyagihugu ba Kongo batoye. Uguharura ivyavuye mu matora ya Kongo biracabandanya nk'uko amenyesha makuru b'ijwi ry'Amerika babitubwira bari ku rubuga. Bitekanije ko umurwi utunganya amatora muri Kongo utangaza ivyavuye muri ayo matora uno munsi ku mugoroba. Umwanya wose rero uwo murwi uza gutangaza ivyavuye muri ayo matora turaza kubibashikiriza bice ku radio ya Nyuju ya Amerika hamwe no ku mbuga zacu zitandukanye arizo Facebook VOA radio yacu n'ahandi mudukurikira biciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Tuje tubandaniza mu Burundi. Hanyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye kuzunguruka mu makomune yose y'igihugu rwasozereye urugendo rwago mu ntara ya Makamba kuwa kabiri w'inondwi byahuriranye no guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka kazi na muntu amahoro. Bagira ko barasozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabishikirizwa na Thierry Vandayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Burundi buhanira gataya kazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe hariko arasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uwa 19 Kigarama. Muri ico kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba Igisenyi, abantu bari bakubise harazima. Abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro. Hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize Burundi. Urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki zine z'uku kwezi. Urumuri rw'amahoro nakajya ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere, mbere intwara rumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa, cyane cyane mu nyubako z'amasomero, amavuriro, gutera ibiti n'ibindi bikorwa. Uwo mwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose agize Burundi uko ari 118. Ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu. Uwahariwe amahoro no gusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kurwanya amabakorerwa abakenyezi. Umushikiranganji mubyejejwe harimo agateka ka muntu, mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko amahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi, ariko ntawoshira agati mu ginyo no kubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nkuko byashikirijwe na Imelde Sabushimike ajejwe ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu. Naye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira agaseseshwa rumuri. Ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye. Evariste Ndayishimiye ati nta ugihogu kugene yaremwe.
Duhimba jumusi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ingene Imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu, ni igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwara rumuri gushikana ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buharanira agateka kazi na muntu. Mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwagira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika.
Kubijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifashe, umukuru w'igihugu yasabye kwicivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Uburundi bwifashe mu mwaka w'2040 coshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo, kandi ko ushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito.
Mutangure ibikorwa by'iterambere, umwe wese abwira umuvyeyi wiwe uti mpaga koko ntunga canke mpimene ntunga canke mpinka ntunga canke murukwavu ntunga mugabo ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye, none ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni.
Abanyamakamba baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari. Manirakiza Jean Claude:
Yego, arasasagaye kweri kuko ubirabiye nkaha nkatuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe. Biraboneka yuko amahoro yameze neza atangorane n'inka.
Mugenzi we hafashe Imana Aimable Ijwi rya Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040? Na wati:
Ego, kubwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu irya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise inka yofuma atungura ukwavu, kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora, kandi umugambi ni mwiza, niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda.
Ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona. Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igihe mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta, iryo hangiro rizogorana gushikako.
Tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba ryo manima ministeri yere yoba cyangira kizoba. Dusabye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza. Ubwo dusubira inyuma kibuka amaproje yaguma araza ngo sharwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najes ibintu mabiza biza bitwara amahera y'umurengera mu gihugu ugacuru ngo nibisanzwe.
Hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu, leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni ya Maria Barundi, kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye bikomeye ariko ibintu bikaguma bisubira inyuma. Leta kandi niyo bandanye ifasha amakoperative kandi umwimbo wayo utaboneka.
Ni gute hashora kumuhavuga ngo hariho ngo gufasha amakoperative kumwe yafasha yatekereza ko ari karagwiza umwimbo hafi nyarindi 90 ku mwaka. Umwaka inari karabya hafi nyarindi 300. Nuva ko yose ubasiya y'amakoperative isumvya bije yose ubushiranganje gutungana. Ubushiranganje gutungana ntuburenze miliyari 51. Ubutungane twa ngo ubutungane bwa turaniye ngo twabuze mu basanga busumbwa bije hafi cha kabiri. Ni ukuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyana kuta tabura na ivari waso yabo.
Ndikumana Foster asaba leta ko yoha uburyo bukwiye sentare ijeje gukurikirana abagi b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa. Gabriel Rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'ibyo Burundi bushora mu mahanga byongerezwe
ibice birenga 100% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihe cy'u Burundi murabona mwese ngaho baratunze gusonza leta ibyo dushora mu mahanga bingana na 200%. Ni ukuvuga 80% y'ibyo turondera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu byo kube tukubaza gushora mu mahanga.
Leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke. Gabriel Rufyiri.
Iduga ry'ubutunzi ry'u Burundi waho rigeze turi munsi ya 200%. Todo croissance économique est à 2%. Uno munsi u Burundi bufisi deni rirenga $2,400,000,000. Icho ni kibazo gikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi.
Izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko u Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza. Igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini, ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri bugeze ku rugero rwa 65%, kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Mu bijanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo cishirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cayo co mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa baheze igihano cabo ariko bakagumizwa mu mvuto.
Isaiah 9 verse 6. Christmas day in Bethlehem the child was born. Yeah. The Prince of Peace, Emmanuel, Messiah.
Yenge ungere wakera mutu barire none ifyo mwabonye yajoro
Mwite jambo chanke mana chanke ya ije byose arabisize yambara umubiri ngo je nawe tuze tuvuka ijya kabiri ni Yesu numwe si babiri
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumva ko dutanguye kwinjira bukebuke muri Noel kuturirimba nkuko twabicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane Facebook. Igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu by'uno munsi muri ano makuru no mugoroba turaza kukibahebera kugira ngo mutubwire uko muri komunitegurira Noel aho muri mwiteguriye gute muzohimba za gute mutekanya gukora iki turabahana kanya kubafise aho mushaka kwipfuriza noheli nziza kugira ngo mutangure kuyipfurizanya kano karirimbo dutanguriye ko na karirimbo karimwo amaju y'abarundi benshi baririmba indimbo z'Imana murumvamwo nka ba Fortran nabandi na karirimbo rero kari mu murwi wa mu mudiho wa rap bagiye hamwe bakaririmba bi kugira ngo babashimishe mu bya Noel kabaryohere rero aho muri mukanya turacatu ja ku mirongo ya telefone. Turaza gushiramo imidiho myinshi itandukanye kugira ngo ivyo mukunda mwisange ku ijuru ry'Amerika ariko cane rwose tubindiriza mu mwuka wa Noel. Wa mbere duse ni Abubakar. Abubakar ikaze ku ijuru ry'Amerika. Uherere Abubakar. Uherere
Tanzania muri Sagara cha Mwanza.
Mhm, aho Mwanza Tanzania matanguye kwitegura Noel gute?
Kwa na tulelede ni mtu mkuru wa Noeli kabisa tulashima ya kasani ko dohume kamuka wazima rawa bafu ye haiko chedi kawa dohume kamuka wazima
utege kanya kuzo kodiki
kia kuru kia ebe tupasuri mtumoto agenda masoka tegu la odohuzi so kwa ambara kumusi mkuru nao hini minu mbiya dede nisani kia dozi nishira liko tulelede kifatanya nabandi nimeimba kumusi mkuru wa Noeli nimaka mshash
haduzi wiki gabu bakar
nukumazo kwa mbira doga nije kubi toro nituro vidu uje ama nina kwa shabadi uje tabuga humu sheri tabuga urazi koko mwezi sabatu jimu sheri wana tulazo hili nyama nishabika mga hivi kwa mbira doge kwa shura ya alikuene tufa kutwemi ya nani mshikila na hili mbira doge kwa shura jemira
nukorela vanu batatu wifuri jeno heli nziza wihuta graduate kwa kiana vandi.
Okay, wambere soje na wale mpapo wanje ari i Burundi, Rebere Asmani. Wakiza ni Messi. Kuna kuri jana ibu ya Amerika wao nitakuwa Messi wa Rebere. Nirogora. Wakati ni fundi zija akili ya mshi mkuru wa Noeli ni alinche ni familia kwa na ukazi kamisi yote.
Urakoze kugira umunsi mwiza ngaho Tanzania Mwanza. Yego. Tuce twakira Astia ku yindi murongo wa telefone ya Astia ikaze ku ijuru ry'Amerika. Astia uratwumva? Astia uri kura twumva?
Ndiko ndawumva.
Uherere Astia.
Ndi Goma.
Igoma. Mhm. Mwebwe muri no mu bihe by'amatora vyifashe gute ngaho Goma amatora na Noel vyafatikanye.
Bo birafatikanye ariko uko twibereyeho hano tujyana n'ibije byose by'amatora byarangiranye n'ejo nabura komeza ko bisanzwe
nubwo tukirindiriye ibiharuro biza gutangazwa na Seni batubwira iby'imfata kibanza byavuyemo
turabirindiranye amatsiko nuko batashaka kukubwira isaha iza kubera.
Hanyuma Abubakar Imwanza ati ibintu byaduze ngaho Noeli Igoma mwiteguriye gute vyifashe gute?
Hani Goma mubisanzwe ibintu bishire byageze hose ariko byoduga ariko bihari uno mwanya rwo byaduze birahari nta kwitoka byema habuze amafaranga yo kubisuma ari ibintu birahari.
Yego. Nuko rero batatu wipfuriza Noheli nziza naho tutaratangura twayinjiye muri weekend kwa Mungu tuzaba dutanguye kuyijya bayemera umwanya ni gwawe.
Murakoze cyane. Umuntu wa mbere nohera ko n'umupasoni wanjye n'ibibondo byanjye biri i Burundi muri komine ya Mutambu intara ya Bujumbura. Ndabikurije Noeli nziza n'umwaka mushasha tugiye gutangura. hanyuma nifurije Noel igitano mwaka tugiye gutangura mushasha mama mudogo Josephine ari mu nkambi y'impunzi muri Kongo mu Rusenda n'ibibondo byiwe nifurije Noel nziza uwo bita Audrey nawe ari mu nkambi y'impunzi imutayira muri Tanzania nifurije Noel nziza uwo bita Kimana Beste ari muri Arabia Saudite inshuti abagenzi bose abo twakuranye bari muri komine ya Mutambu abari mu Kanyosha mu Ruziba Kabeji Migera abavandimwe dukorana hano
urakoze warengeje urakoze ngahigoma asterubwira umunsi mwiza
by'umwihariko sinzi ko muri kumwe batanga akaririmbo turirimbo kuri ko muri kumwe dukanga
reka tuguhisango ku wa mbere uno munsi dufite utwo twabateguriye kandi akanya si kanini urazi ko twabatore ku mwanya muto w'amakuru twari dufise uri umunsi mwiza igoma
murakoze
ego
duha umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu byiwe azokutwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data watwese ahoraho kama w'amahoro duhe imana icyubahiro ni Yesu Emmanuel
Bavyeyi bibondo mukunda ijuru rya Amerika kwa kabiri w'indwiza igenekerezo rya 2026 ku kwezi kwa 12 ijuru rya Amerika rizobatunganiriza ikiganiro kidasanzwe cy'abana kuva saa 10 kugera saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ku ijuru rya Amerika tuzokwakira abana muri studio zacu Bazo dufasha kuganira n'ibibondo bitandukanye vyijya nino ku isi batubwira ko bahimbaje umunsi wa Noweli bongera bawipfurizanya. Bavyeyi namwe ibibondo mwipfuza kugira uruhara muri ico kiganiro c'abana na Noweli ku ijuru rya Amerika turungikire nimero zanyu kuri WhatsApp yacu ariyo guteranya 1 2 9 2 1 2 hanyuma tuzobahamagare muri ico kiganiro c'abana ku ijuru rya Amerika aho tuzofatikanya kukiremesha tubafasha guhimbaza umunsi wa Noweli ijuru rya Amerika tubipfurije ibihe byiza by'impera z'umwaka Ijuru Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumvise kwa kabiri w'indwiza tuzoba turi kumwe n'ibibondo aho tuzokwakira abana babanga muri leta ya Washington DC DMV Maryland Virginia hamwe na n'ahandi hegereye Washington DC umurwa mukuru wa leta z'ubumwe za Amerika abana tuzokwakira bazodufasha rero kwakira abandi bana banyu mukamushaka ko bagira uruhara mu kiganiro kidasanzwe cy'abana ku ijuru rya Amerika muduhe nimero zanyu za telefone tuzobahamagara turakira Daniela Daniel Kaze ku ijuru rya Amerika yego uherehega Daniela tuko turumva muhinga bw'ivyuma tutakubatugira ko batakumva neza natwe ntitukumva bisigura ko nabandi batakumva neza uturihega Daniela Muhinga bw'ivyuma aratubwiye ko amajwi ya Daniela atari ko arasohoka kandi ntakundi tuzomwakira undi munsi. Reka tube turabangiriye ngaha rero ibiganiro vyacu vya kano kanya dushimire mwebwe mwarimu duteze abiri yakoze Nadia Tahana ingénieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazoni yari kuri micro Etienne Karekezi yaraduhagarikiye kwizina rya bagenzi bacu tubisekebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Tubasigiye kano karirimbo Gloria ka Chorale Saint Dominique ibujumbura mu Burundi. Ahanje tuzongera kwa kabiri saa 10 gushika saa 11 mu kiganiro kidasanzwe n'abana azwari ku ijuru rya Amerika. Abana bazodufasha kwakira abandi batwumva bari kijyanye no kwise kugira ngo bipfurizanye Noheli nziza.